mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese abaduteze amatwi turabaramukije. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Fidel Niyongabo. Ndabaha ikaze mwese mu biganiro mwateguriwe na radio ijwi rya Amerika muri uyu mwanya.
Nivyo tubona ko atahubiri kandi uravye nabije bavuga ati elema materiel canke elema intention ni ntara kimwe ivyemezo byerekana ko ico cyakozwe ntabihari.
Uwo ni Faustin Ndikumana uyoboye ishyirahamwe ryitwa Parseme mu Burundi, ishyirahamwe ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo n'ibyimviro, avuga ku rubanza rw'abanywanyi baryo mu ntara ya Murambi.
Mu ntumbero yo gushyigikira imigambi yo gushyira inyungu za Amerika imbere ya byose, Perezida Trump yabwiye abari mu nama y'ubutunzi ku isi iri kibera mu gisagara cya Davos mu gihugu cy'u Swiss ko amakungu azo kuri inyungu mu butunzi bukomeye cyane bwa Amerika.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabonanye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame watorewe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu bihe biri imbere. Ibiganiro rero byabereye i Davos mu Busuwisi.
Abategetsi batari bake b'ibihugu byo muri Afurika bazohurira ku mugwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia ku munsi w'Imana mu nama ya mibwa uko umwaka utashye umuryango w'ibihugu bya Afurika. Umuyobozi mushasha w'umugambwe uri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ariko agerageza gutera atwara ubutegetsi buri mu minwe ya Perezida Jacob Zuma. Makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turayagaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu.
Ibiganiro by'ijwi rya Amerika bigiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel
urakoze Jenny. Mu ntumbero yo gushyigikira imigambi yo gushyira inyungu za Amerika imbere ya byose, Perezida Trump yabwiye abari mu nama y'ubutunzi ku isi iri kibera mu gisagara cya Davos mu gihugu cy'u Swiss ko amakungu azo kuri inyungu mu butunzi bukomeye cyane bwa Amerika. Yatumiye abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi n'abaserukira amashyirahamwe agira imirimo y'ubudandaji bari muri iyo nama kwifatanya nawe. Perezida Trump yatangaje ko Amerika iteye imbere mu butunzi, iteye imbere bigirira akamaro amakungu. Ivyo Perezida Trump yabitangaje mu ijambo ryamaze iminota 15 ryarangije inama yerekeye ubutunzi ku isi yo mu gisagara cya Davos. Perezida Trump yatangaje ko iterambere rya Amerika ryatumye haboneka ubuzi butari buke muri Amerika no mu makungu. Avuga ko Amerika yuguruye imiryango ku bakora imirimo y'ubudandaji. Nta kibazo abona ku vyerekeye kuva mu masezerano yerekeye ubudandaji n'andi masezerano mpuzamakungu, abona ko ashobora kugira ingaruka mbi ku butunzi bwa Amerika. Perezida Trump avuga ko bazoshira mu ngira amategeko yerekeye ubudandaji yongera asubiza agateka ivyerekeye ubudandaji mu gihugu. Perezida Trump yongeye asaba amakungu gukorana na Amerika ku migambi bisangiye yerekeye umutekano.
Tukivuga ku nama i Davos, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabonanye na Perezida Kagame watorewe kuzayobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Amatangazo Presidensi ya Amerika na Guverinoma y'u Rwanda byashyize ahagaragara yumvikanisha abaperezida bombi ko basuzumye umubano hagati y'ibihugu byabo kandi ko banaganiriye ku bibazo bifitiye inyungu Afurika yunze ubumwe muri rusange nk'umuryango. Ibyo birimo amahoro n'umutekano, kurwanya iterabwoba, ubuhahirane hagati ya Afurika na Amerika n'ibyerekeye kuvugurura umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida Trump yashimiye Perezida Kagame kuba yaratorewe kuzayobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ba Perezida Trump na Kagame bavuze ko bishimiye ibiganiro byiza bagiranye n'umubano mwiza uri hagati y'ibihugu byombi. Bumvikanishije ko ubwo bufatanye buzakomeza kandi ko Amerika ibona akamaro k'iterambere mu by'ubukungu ku mugabane wa Afurika. Ba Perezida bombi bishimiye kandi bumvikanye ko bazarebera hamwe uburyo bwo gushimangira ubwo bufatanye cyane mu by'ubukungu, ubuhahirane n'ishoramari. Ikibazo cy'amagambo ateye isoni Perezida Trump yaba yaravuze ku bihugu bya Afurika nticyazamuwe muri iyo nama. Mu byumweru bike bishize abayobozi ba Afurika bari bavuze ko amagambo ya Trump ari agahomamunwa kandi yerekana urwango yabafitiye Afurika. Ambasaderi b'Abanyafurika muri ONU bari basabye ambasaderi wa Amerika ko Perezida Trump yabisabira imbabazi.
Mwaranya kumviriza makuru yo hijyano hino kuri radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yiyamirije ivyatangajwe n'ibinyamakuru New York Times na Washington Post vy'uko yashatse kwirukana umushikirizamanza adasanzwe Robert Mueller mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze. Yamara yarahesheje igihe umuhanuzi wiwe mu vy'amategeko agabishije kuva mu mabanga yiwe. Perezida Trump ari mu gisagara cha Davos mu gihugu c'Ubusuwisi muri iki gihe mu nama ku butunzi ku isi amenyesha ko ivyatangajwe n'ivyo binyamakuru bibiri ari amakuru y'ibinyoma. Mueller ariko atohoza ivyagirizo vy'uko nimba abari bajejwe igikorwa co kwiyamamaza cha Trump barakoranye n'u Burusiya mu ntumbero yo kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka w'2016. Ariko kandi atohoza nimba abategetsi bo mu ngoro kwa Perezida Trump barajuragije ubutungane. Perezida Trump aguma avuga ko ata gukorana kwigeze kuba n'igihugu c'u Burusiya mu ntumbero yo kumufasha gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2016. Abategetsi batari bake b'ibihugu byo muri Afrika bazohurira ku mugwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia ku munsi w'Imana mu nama y'abimiba uko mwaka utashe y'umuryango w'ibihugu bya Afrika. Ibibazo byitezwe kuganirwa ko muri iyo nama no kugwanya ruswa. Yamara hari kibazo cereke mutegetsi azoshimikirwa ko muri iyo nama naho atazoba ari hari. Amajambo akabije avugwa ko yatangajwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuvyereka ibihugu byo muri Afrika aho yoba yagereranije ivyo bihugu byo muri Afrika n'utuzu twa sugumwe. Yarashavuje cyane umuryango w'ibihugu bya Afrika. Umukuru w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ibihugu bya Afrika Musa Faki Mahamat yatangaje ko ivyo byatangajwe na Perezida Trump bifite ingaruka zikomeye ku migenderanire hagati ya Amerika n'akarere ka Afrika. Avuga ko akarere ka Afrika kadashobora kuguma gacecetse ku vyo Perezida Trump yoba yaratangaje. Trump yarahakanye ko yoba yaravuze amajambo atyoza abanyafrika mu biganiro yariko agirana na bamwe mu bakenguza amateka ba Demokrate n'aba Republika mu biro vyiwe kubijanye n'abimukira mu ntango zo kukwezi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umuyobozi mushasha w'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cya Afrika FINC Cyril Ramaphosa ariko agerageza gutera atwara ubutegetsi buri mu minwe ya Perezida Jacob Zuma. Yamara ategereza kuvyitondera kugira ntibishavuze abashigikiye Zuma canke ngo bihungabanye leta. Ivyo bitangazwa n'abakurikirana ivya politike. Cyril Ramaphosa yatowe mu mabanga y'ukuyobora umugambwe ya INC mu kwezi kw'12 aho yasubiriye Zuma. Uko ukubisikanya k'ubuyobozi bw'umugambwe ya INC kwakurikiye ivyagirizo vya ruswa kuri Zuma n'ivyagirizo ko yarekuriye umuryango ukomeye uzwi ku izina rya Gupta kwivanga muri leta yiwe harimo guhitamwo bamwe mu bashikiranganje ba leta. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka Ramaphosa yarashikirije imigambi y'umugambwe ANC ishimikiye ku gushira mu ngiro ihindurwa ry'ibintu vyataye igihe gushira imbere gukorera ahabona hamwe no kurandurana n'imizi ruswa mu nzego za leta. Kuri uyu munsi nyene Perezida Zuma yaratangaje ishyirwaho rya komisiyo ijejwe itohoza ku vyagirizo vya ruswa muri leta yiwe. Abakurikirana ibintu bavuga ko ico cari kimviro c'abayobozi bashasha mu mugambwe ANC. Yamara ko Zuma atakundi yari kugira atari ugutangaza ivyerekeye iyo komisiyo. Tuje muri Afghanistan ha gitero ca roketi no munsi wa gatanu cahitanye abasivili 8 benshi muri babana n'abandi batatu barakomereka mu gice co hagati mu gihugu. Hari makuru atandukanye kubo babagize uruhara rw'ico gitero cabereye mu ntara ya Ghazni iri hagati mu gihugu. Umuvugizi w'ubuyobozi bwo muri iyo ntara Hassan Reza Yusufi yagirije abagwanyi ba Taliban ku barashe rokete ku mazu y'abasivile mu mihana yahitwa Karabagi. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibikorwa vya gisirikare vyo kugwanya umugumuko muri ako karere biriko biraba muri iki gihe. Yusufi avuga ko igitero cuno munsi wa gatanu cahitanye abantu indwi harimo abantu 8 muri antu harimo abana indwi n'umufaso numwe abandi basivile batatu barakomereka. Abatalimani biyamirije ibitangazwa na leta vy'uko aribo bagize uruhara mu gitero cuno munsi wa gatanu. Ghazni iri mu ntara zo muri Afghanistan aho abagwanyi bagenzura ibice bitari bike. Abo bagwanyi kenshi baratana mu mitwe n'inteko za leta.
Deni yongabo urakoze kuri aya makuru twibutsa batwumva kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda aho mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. mushobora kandi kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu VOA, turi no kuri site ya internet kuri www.radioyacuvoa.com. Radio y'u Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Burundi. Abayoboke batatu bishyira hamwe Parsem ryiyemeje guhamagarira abarundi guhindura ingendo n'ibyiyumviro, no kuvuga ibitekerezo, bitabye urukiko rukuru rw'intara ya Muramvya ku nshuro ya kabiri. Ni mu gihe urwo rubanza rwari rwashyizwe mu muhezo. Bimwe rero mu byo abanywanyi batatu ba Parsem baregwa harimo guhungabanya umutekano w'igihugu. Inkuru irambuye murayegezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Burundi, Raymond Nzimana.
Mu mushikiriza manza wa mbere yashashe muri ugo rubanza na mushasha yarujemwo, yasabiye Emmanuel Nshimirimana arongoye Parsem mu ntara ya Muramvya umunyororo w'imyaka 25 n'ihadabu y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi, mu gihe abandi babiri Aime Constant Gatore arongoye iryo shirahamwe muri komine Mbuye hamwe na Marius Nizigama arirongoye muri zone Buhangura basabiwe gufungwa imyaka 20 n'ihadabu y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Ku wa gatanu kwezi kwa mbere 2018 ugo rubanza rwari rwashizwe mu mwiherero. Sentare yasiguye ko rwasubiye mu ntara HS kubera hari umucamanza yajejwe ayandi mabanga. Mu ishyirahamwe Parsem bo batangazwa n'uko ugo rubanza rwasubiye kumvirizwa kandi hari vyegeranyo vy'urwa mbere.
Yaradutangaje cane kuko bumvise ngo hariho uwari muri siege ya mbere yari yagwize ngo yoba yagifatiriwe nani mabanga, hanyuma twe tukibaza tuti ko babifise iryo twari twaburaniye ko tukibaza ko atangorane mugango bashaka tubwira ati urubanza zosubira gusasa na HS.
Sentare yasiguye ko abacamanza bashasha bari bakeneye kumenya ukuri batarinze gusoma ivyanditswe. Faustin Dikumana arongoye Parsem avuga ko igihambaye atarabasasa ahubwo ari ukuri umuntu afise.
Twabonye ko hari ibibazo byabajijwe kandi waza naho yo kubaza ashimika cyane igihambaye nuko ufise inyishu muha, natwe twa tuzifise kuko byari ibintu bigaragara twase twashikirije, ntabwo byadutera ikibazo cyose naho bozana umucamanza avuye hehe, ntabwo atwumva kuko twa tuko dushikiriza ibintu by'ukuri kandi kumva tani ngwani bishobora gutari gutera mu gihugu.
Nayo kubijanye n'ugwandiko umushikiriza manza yahagaze ko mu ntara HS gwanditswe n'urongoye Parsem mu ntara ya Muramvya kwa tarugwishiramwe Parsem. Faustin Dikumana avuga ko ivyo bitari bikwiye guhanwa kuko ngo birabishiramwe Parsem.
Mu kazi kose umuntu wese ajije amabanga arafise ugwandika koresha ari karakora, hanyuma uwo gwandiko no gafatira ko rero ngo gwari gutandukanya ngo inzaruka z'imigambwe mbwana twataho twayibona kuko twibwe abo dukorana mu mugambwe cyangwa dukorana n'abatari mu migambwe birafise ikintu bitunganije cyo batera makinga n'umuntu tuvuga tuti hari travail ntene iwacu turiko turavuga tuti tubikora gutya twatuzwa tubikora gutyo kugira icyo dushaka gushika ko tugishike. Iyo caractère pedale uva rugo ni ibintu bijana no mutekano nivyo tubona ko atahubiri kandi uravye n'abije bavuga ati elema materiel cyangwa elema intention ni ntara kimwe ivyemezo byerekana ko ico cyakozwe nabihari.
Uyarongoye Parsem asaba ko abo banywanye biwe bore kugwa kuko atakibagira.
Iyo zone nyimba ari buhangwa nta mutekano urigere uhungabana, nta gwaruka rurajye ugwara urundi no mu yandi mazone ya province Muramvya cyangwa makomine nta namigeza habingora ni mutekano. Abo bantu no basanzwe bazwe abajeje mu hariyo name bari bayizi. Uwo muntu yofatira kuki kugira avuga ngo abo bantu barafise kibagira yofatira kuki nakimwe. Tubasabira kwezwa ubunyene basubire ku gikorwa bahorako baje gufasha ibijanye n'iterambere umutekano mu by'intwari bereye mu gihugu.
Abo banywanyi batatu bishiranwe Parsem bafashwe mu kwezi kwa gatandatu bagirizwa guhungabanya umutekano mu gihugu hagati, guteranya no gucanisha mu gwaruka go mu migambwe no gukoresha ugwandiko gw'impimbano. Sentare ikaba yarushize mu mwiherero mu gihe gwari gusomwa kuwa kabiri ukwezi kwa kabiri 2018 nkuko vyari vyashitswe ko mu rubanza rwa mbere ruzosomwa kuwa 26 kwezi kwa kabiri 2018. Imuramvya Raymond Nzimana, Ijwi rya Amerika.
Raymond Nzimana ndagushimiye. Tuve Muramvya noneho tujye mu ntara ya Karusi aho icyemezo cya ministri ushinzwe amashuri mu Burundi cyo kugabanya iminsi y'ikiruhuko ku banyeshuri bari mu mashuri mato n'ayisumbuye kitakiriwe neza mu mashuri yo muri iyo ntara ya Karusi. Ijwi rya Amerika ryagendereye bamwe mu banyeshuri bo muri komine Gihogazi bavuga ko mu biruhuko bajyaga babona umwanya wo gushakisha amafaranga. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Ikarusi Fidel d'Antoine Nsabimana abaye inkuru irambuye.
Abenshi muri abo banyeshuri nabasaba ababyeyi basa mikoro make, bikaba ngombwa ko n'abana babo bagira icyo bakoze kugira ngo basahirize ababyeyi mu kuronka ibikenewe by'ishuri. Gedeon Niyongabire ni umwe muri abo bana yiga ku ishuri ryisumbuye ryegamiye komine ya Gihogazi ni mu ntara ya Karusi hagati mu Burundi.
Mu by'ukuri twari turabona ko kitatworohereza cyane, kuko nk'abanyeshuri basanzwe bava mu miryango itandukanye. Iyo rero tugiye mu kiruhuko ari ngombwa kugira ngo dufashe ababyeyi, kugira ngo nabo babone icyo dusize tubafashije, kugira ngo bagire n'ingufu zo gushobora kuduhereza ibikoresho tuba tubakeneye. Ko nje nkaca mbona ko by'ukuri iki kiruhuko bagabanije mu bisanzwe n'icyorohereje abanyeshuri.
Philbert Ndaruvyariye avuga ko ikiruhuko kinini kibafasha cyane, ariko n'uburuhuko buto burabafasha kuronka utwo batari baronse mu kiruhuko kinini.
Bo nk'abanyeshuri badafite amikoro manini cyangwa ababyeyi badafite amikoro manini, mu gihe ikiruhuko gikuru kigeze muri cy'amezi abiri, ni ukuvuga yuko iyo bashyize muri vakansi bararaba hirya no hino akaraba akazi yokora, kumworohereza akamufasha kumuha udufaranga tumufasha kurihamira ivaye bino bikoresho twishyure. Nko mu gihe cyo mucyo baro bakamazo beshi, bigatuma badagusaba ubuzi bakaburonka, canke nk'akazi ko gufyatura amatafari yaba manini yaba matoyi. Mu icyo gihe byose bishobora kubaha udufaranga tugatuma tubafasha gusaba ku ishuri bafise udufaranga dukwiye. Nubwo bafashe iyo ngingo ntawe yigaya, kuko ntituzi ibyo bisunze mu gabo, turabona neza yuko itaje korohereza bose.
Eka n'abana b'abayigeme baremeza ko kugabanya iminsi y'ikiruhuko atakarusho bigiye kubazanira, haba ku banyeshuri cyangwa ku babyeyi babo. Ida Ndayikunda nawe nyine ava muri komine ya Gihogazi ntara ya Karusi.
Twebwe hanini nya ari abanyeshuri rero usanga babayeho mu buryo butandukanye, bisaba yuko arinda gukubitira hariya kugira ngo arondere minerevari ishuri ariwe yirihira. Mwico gihere abanyeshuri birabagora cyane, kuko usanga umunyeshuri ataronka umwanya ukwiye wo kugira ngo arondere ya minerevari y'ishuri. Kandi natwebwe ubwacu kubera ko bisaba ko dufasha ababyeyi muri turiya na turiya, usanga byatugoye tutabafashije muri twose, ugasanga nabonyene birabagoye ingene bashobora guca baturonsa minerevari ubwo nyene, kuko ikiruko kiba cyabaye gitoya.
Iyo ngingo y'umushikiranganji w'indero mu Burundi yafashwe mu mpera z'umwaka w'2017 icitangura kuja mu ngiro mu kiruhuko gito cy'igice cya mbere cy'umwaka w'ishuri w'2017 ushyira w'2018 mu ntango z'igice cya kabiri cy'uwo mwaka w'ishuri. Vyaragaragaye ko abanyeshuri batari bake bari mu ndaro zitandukanye bacerewe ari benshi gushika mu ndaro z'amashuri yabo. Akarorero niho ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga ryitiriwe David Mike riri muri komine n'intara ya Gitega ahitwa Kwibuka. Adoraman Irambona ni umuyobozi araba ivyindero ku ishuri ryitiriwe David Mike.
Turavye nk'igice cya mbere by'ukuri abanyeshuri benshi cyane baracererewe kugira ngo batonde ku ishuri. Icyambere cyatuma bacererwa bwari uburyo bw'ishuri, avuga ati nta minerevare dufise. Hanyuma ngira ngo n'uno munsi murabona iyi minsi yaciye aha turacabarihisha minerevare, baje hari abaje batayizanye kubera iteka ryavuga ko tuweza gutonda hakiri kare. Ariko by'ukuri twarabonye ko habaye gucererwa cyane, abanyeshuri ntibashitse ku kiringo bari bakwiye gushikirako ku itegeko umushikiranganji yari yatanze. Nababwira nko ku tariki imwe abarengaha ntiboba bari abanyeshuri bashika nka 50, abandi ntibari bwashike. Abanyeshuri muri interna bisa abanyeshuri 274. Ni ukuvuga ku munsi wa mbere hari haje abanyeshuri 50 gusa. Bagiye baracererwa kenshi babajije icyabacereje, nitwa minervare n'utundi nyine twagera turabafatira.
Abigisha twavuganye nabo nyine bavuga ko umwanya w'akaruhuko ariwo wabafasha gusubira gukora ubushakashatsi kugira ngo bongere akanovera k'inyigisho bahora batanga. Abo bigisha bakabona ko hagabanutse atagishasha bazoheza bagasuma kugira ngo bamize ugihe ibyigwa batanga. Igihogazi mu ntara ya Karusi, Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine Sabimana, ngushimire cyane kuri iyi nkuru. Tuve noneho Karusi mu Burundi tujye mu Rwanda, aho abahinzi b'ibirayi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda bakomeje kwinubira gahunda ya Leta y'u Rwanda yabashyiriyeho ibiciro byo kugurisha umusaruro ukomoka ku gihingwa cy'ibirayi. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yanyarukiye mu gace ka Burera mu murenge wa Cyanika aganira n'abahinga ibirayi bamutekerereza akababaro bahura nako. Reka tubumve.
Uko ibintu bimeze, umuntu nimba ibyo nkubwira afite nk'umwana uramubwira uti dore nta kintu mfite cyo kugura n'imirimo ubu zaraguye amafaranga yarabuze, barakubwira ngo wowe nimba uri umwana wanjye icara hariya turyana ibyo bimondi mu rugo nimba bishoboka no kubikura mu rugo mu murima nabwo hari kibi kibazo kamanza waje gusaba igipapuro ngo ngiye gukura kandi ari mu kwa urukuje gukura uzabwira umwana uticara hariya cyangwa aho ushaka izindi nzira uje gupakaza nubwo bazifunze cyane ku ruhande ari kukora iki ugereye
kumva ngo umuntu yahinze ibirayi cyangwa se yahinze igihingwa runaka ariko kujya kugikura ni ngombwa ko ajya kwaka icyangombwa kimuha uburenganzira bwo gukura ibyo bintu ko bitumvikana
iryo tegeko ubundi ryatanzwe na ministeri aravuga ngo kwera umuturage ngo yahinze bamuguraga kuri 60 nkuko nabikubwiye bati none rero icyo gukora reka tubavuganire babashire ku 40, 40, 45 dutegereza abantu batwereje ngo ni ku 35 nabo turababura za modoka twe twimamiye bya bintu byo kubita ku mama uvuze uti ngenda byikurira ni modoka yanjye iruzura reka ngo uheverese mu bingereza Kigali ugasanga nabwo abigejeje mu nzira ngo bamuciye amafaranga
mwaraharenganiye rero niba mbyumva neza
twaraharenganiye rwose
ni ngorane zitagira kuza n'ubu aya masaha ubona ndi nakakoni hari umuntu warumbwiye ati mfite turahe hano hepfo muze kutureba twabona ifasi ariko kubora kubura icyemezo cyo kugira ngo abone uko abijyana aravuze ati ndasubitse ubwo nuko nzaba ndareba mbonye icyemezo ngo bitumye nari mbwirirwa kandi nende n'icyo kurya n'icyo kunywa urumva ni ikibazo
icyo ni ikibazo kuki mu guhinga nta cyemezo muduha mu gusora mu gatwa k'icyemezo ni ukubera iki niba ari imisoro bakagombye gusoresha neza ariko ntabanze bavuga ngo icyemezo cyo kugira uje kugurisha ibyawe hari ubwo se umuntu aba yabyibye ikusanyizo ryarahavuye ubu ngubu hari koperative y'abahinzi nayo ni nk'agakingirizo koperative ntikora ejo bundi perezida wa koperative Damascene se yarafunzwe na nanga
arazira iki
ngo yaguze ku giciro kitemewe ariko igiciro umuntu niba yikeneye nk'ubunjyanyihe n'iyanjye mu soko kaba nisonzeye ngomba kwigurisha ku giciro nakugira abana baharare none niba nifite umwenda runaka kuki muntegeka amafaranga ndibugurishe ibirayi umwana wanjye ngate kuja ku shuri
ndabona mu kibazo cyo kubura ubwisanzure nibyo
nyine nicyo ni ikibazo cyo kubura ubwisanzure ku byacu
kanyanga ngura ishoraga bagufata wenda bakagukatira ameza 3 nangabi bakiruka barakwirukaho ariko noneho ibirayi ibyo bari kugufatira no mu rugi wawe ngo va utwereke umurimo wakuye urwariko zana amafaranga
ibirayi bibaka kanyanga muze
ni kanyanga
mbega kubera kubigurisha niyo mpamvu
umuntu agenda yububa mu bihingwa bye
mu bihingwa n'ukuri
amurasaba icyo ubutegetsi noneho kugira ngo kububa biziro
cyo twasaba leta nuko nkutu tugura ifumbire ntawe leta ntikudushiraho nakabiri ariko none imyaka ni yera uva duburenganzira tugurisha imyaka yacu
bayigurisha abo bashaka niyo bahendwa ariko bayigurisha be kubafatira ibyemezo ngo ejo hazakura runaka ngo ejo bundi runaka kandi buri wese akeneye iki amafaranga n'ibibina biri kugira gute biri kwishyuza abantu
ariko rero nk'ubu ngubu uri umunyamakuru katugutume pe
yego
ubishyire no kuri radiyo leta niyo kudupinagaza bakagombye kureka umuntu akigurishiriza kugira ngo ushobore umurimbo bwe nagurisha imyaka yezemo
akigurishiriza ukabonye ariko ntibashyireho itegeko ryo kuvuga ngo mubigurishe ngo ishyirahamwe
none bavuze ngo
iryo shyirahamwe riba rishaka inyungu yabo
bavuze ngo baraduha ngo 125 niko ubu ngubu nta n'uwo bana yasaba ngo yaguhe
ariko kuyasinyira uri kuyasinyira ugiye gukura
uyasinyira gute
uyasinyira ko wehe ugurisha ishyirahamwe ibirayi ku 135 toni zini kugira bikuva impande noneho mukanya babagushinyishije bakaza kubikugurira kuri 70 nanga 80 nuko biri kugenda
murashavuye
turababaye nyi
cyane pe oya leta yo ni reke abacuruzi babe benshi none bakuvuga bati tubihashya none uwo muntu uri kuja kumbwira uti none wampumwa nka za ngomanzi wa 2030 ku myaka ya wihingi
naruswa zirimo
nyine
none none uri gukura si utamaje wabapfu
ni ukumanza wampa amafaranga kugira ngo agushyire kuri raporo
mu yandi magambo rero murabivaho biragenda bite
ibirayi niheze ko ariho umuntu ateze imibereho ye nibashaka bazatwishe
abo mwumvaga ni bamwe mu banyarwanda bavuganye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Eric Bagirubusa iki kibazo rero ku buryo burambuye muzagikurikire mu biganiro byacu bitaha birimo na dusangire ijambo yo ku cyumweru
uno mwanya w'amakuru y'inkino tuhere mu Burundi aho mu mpera z'indwi ihiganwa ry'umupira w'amaguru cicaro ca mbere rizoba rigeze ku munsi wa 17 atunganijwe mu gisagara ca Bujumbura kandi ihiganwa rihuza imigwi y'abigeme batarenze imyaka 15 hamwe n'ihiganwa rya basketball rizobandanya mu mpera z'indwi mu gisagara ca Bujumbura turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka. Uri we Evariste?
Uri neza Fidel.
Ewa tubwira ibindi ku byerekeye ayo mahiganwa atandukanye mu mpera z'indwi.
Amahiganwa atandukanye mu mpera z'indwi duhereye mu mupira w'amaguru mu cicaro cya mbere, nuko ihiganwa rizoba rigeze ku munsi wa 17 w'ihiganwa ku rwego rw'igihugu, no kuvuga yuko rero azoba ari ku munsi ugira kabiri muri imwe bita phase retour. Cyo kubwira Fidele nuko iri higanwa ryo mu cicaro cya mbere nkino zimaze kuba byerekana neza, biboneka yuko imigwi yahoze ku isonga muri phase are mu nkino zitangura kushika ku munsi wa 15 mu nkino zo ku munsi wa 16 itashoboye kubyitwara mu neza. Twavuga nk'umugwi Messager Ngozi wahari ngozi mu buraruko bw'igihugu wari usanzwe uri uwa mbere mu nkino zibanziriza fazare, wagiye kunganya n'umugwi wa Flambeau de l'Est wahariya mu Ruyigi, umugwi uri mu bibanza vya 10 mu ihiganwa. Ivyatumye rero uwo mugwi utakaza amanota abiri ukaronka inota rimwe ku munsi wa 16. Uwundi mugwi tubona ko utifashe neza muri kino gihe kandi ariwo wabaye uwa mbere mu ihiganwa ry'umwaka uheze uzonaserukira Uburundi mu ihiganwa ry'imigwi yabaye ya mbere muri Africa Club Champion, n'umugwi Lydia Didique Burundi Sport for Africa ku munsi wa 16 wagiye gutsindirwa hariya mu Ruyigi, n'umugwi twokwita ko mugwi wa ruguru watsindiwe rero ibitsindo bibiri ku busa, gutyo utakaza amanota 3 ku munsi wa 17. Rero turindiye turabe yuko iyo migwi ya Flamodo ya Messager Ngozi hamwe na Lydia Didique Burundi Sport for Africa mu gisagara cya Bujumbura izivyukiranya ku munsi ugira kabiri wa phase retour. Ikindi novuga ni higanwa ry'umupira w'amaguru tournoi itunganijwe ejo ku munsi wa 6 aho hano mu gisagara cya Bujumbura. Rero hazoba inkino zihuza imigwi 5 y'abigeme batarenza imyaka 15. Umumenyereza w'umwigeme Daniela asanzwe n'abarongoye komisiyo ijejwe umupira w'amaguru ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, akaba yavuze ko izo nkino zihuza imigwi 5 yo mu gisagara cya Bujumbura ari izo kuraba icyo no kwita detection de talent cyo kuraba rero abigeme b'abarundikazi bashoboye gukina umupira w'amaguru.
Reka tuzobikwirikiranira hafi dukubitire mu Rwanda naho ku makuru y'inkino zivugwa zizoba mu mpera z'indwi. Turi kumwe na Jean Claude Munyandinda waduciye ku mayange muri make.
Urakoze Fidele, ni ukuvuga amakuru y'imikino ateganyijwe mu mpera z'icyumweru mu Rwanda ni irushanwa ry'umunsi w'intwari, aho amakipe ane yarangije mu myanya ine ya mbere muri shampiyona y'umwaka ushize azongera agahatana. Ubwo hazaba ari ku munsi wa kabiri w'iyi mikino, kuko imikino izamara iminsi 3. Ubwo rero imikino yose iteganyijwe ejo ku wa 6, aho ikipe ya APRFC izahura na AS Kigali guhera isa 7 ku manywa, umukino ukazabera kuri Stade Amahoro i Remera. Hanyuma umukino wa kabiri Rayon Sports igakina na Police FC, umukino uzatangira isa 9:30 nabwo kuri Stade Amahoro i Remera. Nkubwira ko ari umunsi wa kabiri w'imikino, iyi mikino ikazasozwa kuwa 4 w'icyumweru gitaha, hazaba ku itariki ya mbere Gashyantare 2018, ari naho u Rwanda rwizihiza umunsi mukuru w'intwari z'igihugu. Aho rero nabwo imikino izaba Police FC ikina na AS Kigali, hanyuma APRFC nayo ikina na Rayon Sports, umukino utegerejwe cyane. Ariko Fidele, nkubwira ko aya makipe yose azagenda ahura hagati yayo, hanyuma ikipe ya mbere izaba yihabwa igikombe. Ni ukuvuga ngo ni shampiyona ntoya cyangwa se ni shampiyona.
Murakoze, reka dukurikiranire hafi ivyerekeye izo nkino. Abatwumviriza kuri Radio Ijwi rya Amerika bazokurikirana amakuru ku buryo bunonosoye ku vyerekeye izo nkino. Makuru rero twari tubafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi rya Amerika agiye kurangira. Tushimiye engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil Gebeyehu yadufashije gushira hamwe ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha. Amakuru mwashikijwe na Fidele Niyongabo
na Eugenia Mukankusi. Mbashimi rero mwese aho muri hose kuba mwaduteze amatwi, mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika, kandi tubifurije mwese kugira weekend nziza aho muri hose. Amahoro iwanyu.